или Низвиди Америка. Turabaramu kijashute mwese mudoteza matwi uyu munsi kwa gatano itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2018 kumwe na Fideli Yonga
nubeshi bagaragaza kutuzi ihano kugira ngo birongere ifashaye n'uko ariko mujari nyoma 10 twabeshuza bafondafonze kugira bereka ko tabigenda mu Burundi
uyo ni Terence na Iraja umwunganizi w'umushinganda de twintware yo hagati mu Burundi avuga ko bitigira iby'impunzi z'abarundi ziri mu makambi y'impunzi ari bitigira iby'ibinyoma inkuru n'ayandi makuru tubafitiye ku rubanza rwa Suriyete ari Jean-Claude Seyoboka aburana ku byaha bya genocide mu Rwanda rwabandanije muri sentare ya gisirikare mu Rwanda ku mukuru wa zone Kirundo centre mu Burundi yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye no kuri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cyabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura turayagaruka ko mu kanya gatoyi Kariko dutangwe ku makuru avuga hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Aloys Bigirimana waramutse Aloys amakuru dufitiye muri iki gitondo nayahe
Nakoze Fidele tuyahere kuri ritegeko hano muri leta z'umwe za Amerika leta ya Donald Trump iri mu myiteguro yuko ibikorwa byayo bishobora kongera guhagarara kuva kuri uyu wa gatanu ubu turi ku munsi wa kane turacari ku munsi wa kane ni isaha zine na mirongo itatu zijora muri leta z'umwe za Amerika izo bibaye inshuro ya kabiri mu ndwi zitatu bivanye n'uko abasenateri batarumvikana gushika ubu ku mafaranga boha leta ngo ikoreshe amasaha turiko turavugana baracari muri gwaserera mu nama nshingamateka integuro y'itegeko riha amafaranga azoshikana leta mu mwaka wa 2019 yategerezwa kwemezwa na sena ku majwi 60% akenewe kugira irengane mu nyuma ibone kujya mu nama nshingamateka ariko aho hari imbere yuko senateri Rand Paul wo mu mugambwe w'abarepublikani ashikirize ijambo rirerire yerekana amakenga yiwe ko adashyigikiye na gato itegeko avuga ko byongereza umwenda leta z'umwe za Amerika ifitiye amakungu mu gihe hogera igihe cy'isaha zitandatu z'ijoro kuri uyu wa kane turacaye isaha zine n'igice z'ijoro rero aha muri Amerika bigihe isaha zitandatu z'ijoro zoshika iyo nteguro y'itegeko itaremezwa abakozi ba leta ya Amerika baharurwa mu bihumbi amajana baca bataha muhira leta ya Trump yarahagaritse ubwa mbere kandi kuva ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere yarahagaritswe imirimo mu kiringo cy'imisi itatu mu gihe rero imirimo yohagarara bwa bubaye bwa kabiri leta ihagarika imirimo mu gihe gito nk'iki muri Afrika IDPS n'umugambwe ukomeye mu itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwo mugambwe watangaje ku munsi wa gatatu ko mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri uzotunganya ikoraniro kaminuza aho bazotora umukuru w'umugambwe mushasha nawe ni nawe azoserukira mu gihe ho bamatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2018 umunyamabanga mukuru wa IDPS Jean-Marc Kabund yatangaje ko bazokorana ku makerekerezo ya 26 na 27 z'uku kwezi kwa kabiri i Kinshasa kugira batore uzosubirira Etienne Tshisekedi yitabye Imana i Bruxelles mu Bubiligi gushika n'ubu ikiziga ciwe kitaratahukanywa mu gihugu umuhungu wiwe Felix Tshisekedi niwe mukandida ku burongozi bw'uyo mugambwe nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wawo Abraham Luaka Buwanga abandanya avuga ko mu gihe yo kwemezwa azoca yitoza mu matora y'umukuru w'igihugu Perezida w'igihugu cya Ghana Nana Akufo-Addo yahayagije ejo ku munsi wa kane rero ukunaguka murambabari ya kubutunzi bw'igihugu ciwe yamenyesheje ko atabona impamvu zo kurondera izindi ngurane zikigega mpuzamakungu FM Ariko Perezida Akufo-Addo yabwiye inama nshinga mateka iwe mu ijambo rivuga ukuntu igihe ukugene igihugu cifashe amashikiriza ku mwaka utashe ko leta yiwe yafashe ingingo zikomeye zo kurwanya ikoreshwa nabi ry'amafaranga ya leta. Atangaza ko leta yiwe yafashe ingingo zo kunagura ubutunzi ku buryo itazorondera gusubira kugurana ikigega mpuzamakungu FMI. Perezida Akufo-Addo avuga ko ubutunzi bw'igihugu kiwe bwifashe neza muri iki gihe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryemeye ko intumwa za leta ya Korea ya Ruguru zo ku rwego rwo hejuru zija muri Korea y'Epfo ahariko harabera inkino mpuzamakungu za Olympique baba barababarigwa ku bihano byafatiwe ubutegetsi bwabo. Aberwa nico kigongwe cifata kibanza ni Kowe Hui umutegetsi akomeye mu mugambwe w'abakozi ba Korea ya Ruguru ari mu bafatiwe ibihano na ONU mu kwezi kwa gatandatu 2017 babuzwa gufata ingendo hanze y'igihugu kandi n'ubutunzi bafitiye hanze bwarafashwe. Userukira Korea y'Epfo muri ONU yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ko intumwa 22 za Korea ya Ruguru zari zitezwe kuri wa gatanu mu birori byugurura icese izo nkino kandi bazohaguma gushika ku munsi w'Imana. Muri izo ntumwa harimwo mushiki wa Perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un. Izina ry'uwo mushiki we ni Kim Yo-jong, nawe ari ku rutonde rwafatiwe ibihano na Leta Zunze za Amerika ariko ibihano byawo ntibimwega.
Urakoze haro yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho sentare ya gisirikare yabandanije urubanza rwa Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka aburanamwo ku byaha bya genocide. Uwaregwa yahakanye uruhare rwa rwo rwose ku byaha bashikiriza amanza bamwagiriza. Ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagire w'ubusa.
Lieutenant Ali Jean-Claude Seyoboka yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha mu muzankano y'icyatsi iranga imfungwa za gisirikare n'amataratara mu maso. Yari n'umushandiko w'amadosiye yifashisha aburana yunganiwe mu mategeko na Maître Théophile Kazineza. Kuri wa gatatu nibwo yireguraga ko byaha ubushinjacyaha umurega bya genocide ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'icyaha cyo kurimbura nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Nibyaha ubushinjacyaha umurega ko yabikoze akiri umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Umucamanza yibukije uregwa ko mu myiregure yatarashe ku ngingo kuri buri cyaha kandi ko byari bigoye kumenya buri kimwe n'uburyo akiregura aho agihagana. Lieutenant Seyoboka yasobanuriye umucamanza ko nta ruhare urwo arwo rwose yagize mu byaha aburana. Yavuze ko icyaha cya genocide ari icyaha ndengakamere cyakozwe n'Abanyarwanda bagikorera Abanyarwanda. Ahakana ko yagikoze kuko ngo yigaga muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Yavuze ko nta muntu wari we wese yamuhaye gahunda yo kugira uwo yica kandi ko na bagenzi be b'abasirikare babanaga muri kaminuza nta wagaragaye muri genocide. Ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora genocide yasobanuye ko amatariki aregwaho ibikorwa byo kuyobora ibitero byahitanye Abatutsi mu Kiyovu yari ayoboye urugamba agenzura imbunda zarasanaga n'ingabo zaho zari za RPA. Ku cyaha cyo kurimbura imbaga yasobanuye ko iyaza kuba afite umugambi wo kurimbura atari buhungishe mukase wari mu bwoko bwahigwaga. Ibi kimwe n'ibindi bisobanuro yatanze kuri uyu wa gatatu ubushinjacyaha burabifata nko gushaka kujijisha urukiko. Kapiteni Kagiraneza Kayihura ku ruhande rw'ubushinjacyaha yafashe imyiregurire y'uregwa nk'igamije kwishongora. Yavuze ko atakagombye ko bavuga ko yagenzuraga imbunda zarasaga kuri CND kuko ngo si ubutwari. Yafashe ifoto igaragaza Lieutenant Seyoboka ko yari mu myigaragambyo muri Canada yereka urukiko avuga ko uregwa yari afite ubugome bukabije bwatumye akora genocide. Lieutenant Jean-Claude Seyoboka avuga ko hari mugenzi we witwaga Lieutenant Claude bityo ko bishoboka ko mu kumurega bamwitiranije. Ku bushinjacyaha bigamije kuyobya uburari kuko batangabuhamya bashinja uwo bazi. Ikimenyetso uregwa yashyikirije urukiko kigaragaza ko bimwe mu bikorwa aregwa yigaga muri kaminuza umushinjacyaha arasanga nta shingiro cyagira kuko nta matariki akigaragaraho. Yasobanuye ko kuba yarigaga muri kaminuza bitamuzitiraga gusohoka akajya gukora genocide. Yamushinje gukora icyo yise amarorerwa mu bitero byahitanye Abatutsi Saint Paul Saint Famille n'ahandi mu Kiyovu. Umushinjacyaha aravuga ko Lieutenant Seyoboka yari akuriye kandi atoza umutwe w'interahamwe zishe Abatutsi mu Kiyovu. Yagize ati yaza kuba umuntu muzima azirikana ko ayo marorerwa yahekuye u Rwanda yagombye kuba asaba imbabazi aho kujijisha. yamwikomye ko yiregura acishama gaseka mu rukiko kandi yiregura ku byaha bya genocide. Lieutenant Colonel Deo Rusiza n'ukuri yiburanisha yibukije umushinjacyaha ko abanyarwanda batagombye guheranwa n'agahinda nubwo genocide yabagizeho ingaruka zikomeye. Ati abanyarwanda nibazabaho ubuziraherezo bafunze amasura, genocide yakozwe n'abanyarwanda ikorerwa abanyarwanda, ntawakwirengagiza ingaruka zayo ariko abanyarwanda ntibagomba guheranwa n'agahinda. Lieutenant Seyoboka aravuga ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu 1994 yari mu biruhuko Kanumba atigeze agera i Kigali. Avuga ko yahageze kuri 13 z'ukwezi kwa kane 1994 Kigali havugwa ni muri santire y'umujyi na Kiyovu aregwamo ibikorwa irimo. Nibisobanura umucamanza yibukije umushinjacyaha ko ari kuregwa bivuga. Gusa umushinjacyaha bwo bugakomeza gushimangira ko atari uko abyireguraho. Umucamanza mu ijwi ry'ujuburakari yabwiye umushinjacyaha ati wibuke ko ari njye uzafata icyemezo. None ko ari njye uzafata icyemezo uramvuguruza uzaza no kumvuguruza mu cyemezo nzafata. Ati ubwisanzure ubucamanza. Kubatanga buhamya b'impande zombi ubushinjacyaha bwavuze ko bufite abatanga buhamya 9 bashinjuregwa. Uregwa nawe yavuze ko afite abatanga buhamya 16 biganjemo abari abasirikare n'abakiri mu kazi yifuza ko bamushinjura. Harwo yavuze ko bakoranaga mu gihe cy'ubutegetsi bwa Habyarimana bafataga nk'ikito cy'ingotanyi none na n'ubu ngo yatunguwe no kumva afunzwe ku butegetsi buriho mu Rwanda. Urukiko rwamubajije niba yabazi icyo afungiye maze mu mvugo itomoye ati none si ibera mu Rwanda ko bimeze nk'amayobera matagatifu ubwo nuko. Hari n'abandi batanga buhamya atsimbaraye hari ku rukiko rukamubwira ko rusanga ntacyo baba baje gufasha ubutabera. Uregwa ati nta uburana n'umuhamba nta kundi. Umucamanza nawe ati mubazaguhamba sindi mikibanze n'ukureba icyakugirira akamaro. Suriyeto na Ari Jean Claude Seyoboka y'imyaka 51 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge Rugenge hazwi nko mu Kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bw'uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye. Yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoraga ibikorwa by'ubucuruzi. N'uwa kabiri woherejwe mu Rwanda na Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya bwanari w'Umugesera nawe wahageze mu 2012. Ibyaha bya genocide nibyibasiye inyoko muntu ubushinjacyaha umurega byose arabihakana. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi aho umukuru wa zone Kirundo Centre yahatswe kugandagurwa n'abantu bamutegereye bamutera grenade yamukomerekeje ku kuguru. Abamufasha gutwara basaba ko ukuri koje habona, basigura ko gutera umutware nk'umukuru wa zone atari ikintu gisanzwe. Ibindi kuri inkuru turabashyikirizwa na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ndacyayisaba Federico umukuru wa zone ya Kirundo Lirade niwe yaraye ahasuye kugandagurwa. Abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo.
Muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuje tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha zitatu zirenga gato tujya dushike mu rugo. Naho twateye grenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi Imana yarakinze twari ni moto. Rero mu nyuma twaca dushika mu rugo ababanye bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo turimo tufata imiti.
Uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona icyo yoba yashatse kwamburirwa ubuzima.
Mu bisanzwe sino kubwira yuko ngo ibiva ahantu hari inkozi y'ikibi n'inkozi y'ikibi n'iryo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bitabire amatora nta ngwena zimwe dufite mu kibano. Iyo rero inkozi y'ikibi n'iryo zina ryo yagira nabo abana ikagira n'abakecuru ikagira nabo uyu n'uriya sino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitanye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyine inkozi y'ikibi ya miki ifuza kugira nabi wari we wese twebwe mu gihugu turimo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tubihaniye nabi uyu n'uriya haratekanye n'intore.
Ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukoregwa. Abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza ku byaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Lirare. Imvugo y'umukuru w'agakimbiri Kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igitero.
Twarubonye ko abagizi banabi babaho ko ntawe ubazi yego niko ndabibona ntisanzwe wumvuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyago adutwara neza cyane. Umuntu yumva abanyagihugu n'ibibazo byabo bantawe bafitaniye ibibazo nta kintu umuntu yakundana na bene igihugu akabagendera akabatunganiriza akarore nako mubona nk'izo kawa baraye batemye bona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igitego cha leta mugabo ntazivangamo nibo bivuganira
umukuru w'umutumba yaranda uri hakujya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone
iyo batwe n'abatwarwa turabanye neza bakaturazi rimwe na rimwe karakunda gucamba kabona ko bashobora kwimanukiza utumutima za politiki tushobora gutora neza twagize ni naka yakoze ugatwa turaraba ibintu bisanzwe gutegera umushefu ariko arataha kuko nta muntu ariko barafite uwo ngaha ikibano twako turaraba aho twagize ni naka yabigize ubw'amatohoza nuko babandanya bucye tukazabamenya uwo yaragize ibyo bintu
ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Birare yatanguye Kirarudo niyo kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi ku mvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda I Washington DC inyuma y'ishami rya Onigitaho impunzi hashe rimenyeshereje ko ryiteze impunzi z'abarundi 50,000 mu bihugu bibanyi muri uyu mwaka w'2018 leta y'u Burundi yagiriza icyo gisata ko congereza ibitigiri kugira kironka amafaranga leta isigura ko hashe yirengagiza abarundi barenga 200,000 bamaze gutahuka ikanga kubashira mu marapo ariko yandi mashyirahamwe haranira agateka akazi na muntu asaba amakungu gutanga uburyo bukwiriye bwo gufasha impunzi z'abarundi zisa n'izibagiranye inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikanez
ubushyirangaranje bw'intwara hagati mu gihugu busanzwe bwita ibibazo by'impunzi bumenyesha ko igisata cya ONU cyita impunzi ya Israel kivuguruza conyene mu bitigiri gitanga bikerekana ko atakuri na kumwe kurimwo Jansen Ntayiraja umwunganizi w'umushyirangaranje w'intwara hagati mu gihugu yaganiye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu
narumiwe nabyumvise mu radio yo hanze ijwi rya Amerika aho bavuze yuko hashire yasohoye raporo cyangwa itangazo ndabizi bavuga yuko mu makambi y'impunzi hariyo abarundi barenga ibihumbi amajana na 30 kare bavuga ibihumbi amajana 4 ni ukuvuga ntibigera bemera yuko hari abarundi ariko baratahuka kugera ku gihe cy'ano 30 cyari mu kigarama 2016 hari hamaze gutahuka abarundi bangari 1000 n'abantu 2500 mu kwezi kwa mbere 2014 gushika ukwezi k'umunani kugeze hagati hari hamaze gutahuka abangana 38 n'abantu 31 abo bose nabatahuka bizanye kuva igihe cy'indwi nyakanga mu mwaka 2014 gushika igihe kezo byano gatunari mu kigarama wakwe tumwe hatahutse abarenga 13 aho twa twite 12 bacha aba barundi barenga hafi ibintu amajana yo maze guta hashteri gacha yubahuka icemeza yuko makambi hariyo abarenga 33 kare bavuga n'ibihumbi amajana 4
nari raje afite insigurizo bitegere hashe ravuga ko yivuguruza ko
nubeshi bagaragaza ko tuzi hano kugira ngo birongere ifashanye niyo bwo ko muje abinyo macumi twabeshuza bafonda fonze kugira ngo rekare ko tagenda mu Burundi ishora cyo gufonda fonda ibihari urukirimo bigero birimo inyungu z'abantu nakazi izo fashanye basaba abaheza kugira ngo bafashe impunzi barabeshe bakavuga ibihari uro bitarije n'ubu tuvugana muraje ko mu kwezi kwa mbere mwarabyiboneye haje ibyo bita de konvoi konvoi zibiri aho haje abangana amajana 35 none gabana ko babeshe makuru ubu ngemeze yuko kuva mu 2015 baba kwa 1800 ubagaje kwa 30 nta batashe urane bareke kubesha ubundi n'amakungu bavuga ko baje muntu bavugisha kuri
twese kwa kudahuriza ku biharuro n'andi mashyira hamwe hano hagati y'akazi na muntu yemeza ko impunzi mu karere muri rusangi iz'abarundi by'umwihariko zikeneye gufashwa cyane kandi ko batanga uburyo bakwiye kwikubita gashi Hashen Nicholson umushakashatsi wa Amnesty International ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda
Il est clair que les Burundais continuent à fuir le Burundi, mais c'est clair qu'il y a aussi
ceux qui... biragaragara ko hari abarundi babandanya guhunga niko ariko kandi hari n'abatahuka mu gihugu cyabo mugabo ni ngombwa ko amakunga afasha mu bikenewe bitandukanye twarabonye ho gushika mu mpera z'umwaka hari hamaze gutanga ibice 20 gusa ku ijana z'uburyo bwasabwa mu 2017 bufasha impunzi mu karere rero biragaragara ko hakenewe inkunga nini ku impunzi z'abarundi
international aux réfugiés burundais.
Imbere yuko yamfashanye iboneka leta isanga cyasa nitanga ibiharuro by'agasema ku gihugu
mbega ko batavuze bati twiteze ko hazotahukaba mu 2018 ngo biteze ko hazahunga ibihumbi 50 narateye isoni kuko ahubwo ibihumbi 50 bamaze kwiyandikisha mu makambi y'impunzi Tanzania mu mwaka w'ibihumbi 40 bashaka gutaha iyo tuvuye tukigira amakombo menshi hagari benshi bavuga ngo nta mafaranga bafite mugabo ubu munsi byarafite kivugwa n'ubu tuvugana byari byahagaze muri 7 kubera babe ni bashaka kumara icyo kutubakira aho guhera mu gihe cyo kubanda yatwakira bene wacu bahunguka ngoma ntago mushe kuri ibyo bintu mbeshuza ibyo biba by'ibiharuro basa amafaranga y'ifashanyo niba yasabe neza ariko bari kutubesha je nibaza yuko hageze yuko ibintu bita ikinyoma byo hagara abo bantu tugiye tubasengera kandi Imana izo bagaragaza
mu kurindira kwibagaragaza igisata cyawe ni cyita impunzi n'andi mashyirahamwe 2026 bikorana bemeza ko akenewe n'imiburi iburi miliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika yo gufasha impunzi z'abarundi z'imuhigo bibanye gushika ubu ACR harura mu 2030 abarundi bahunze igihugu kuva hadutse injyana za politike mu mwaka wa 2015 Tanzania niyo abarundi benshi bagera ku 254 hagakurikira u Rwanda rurimo 189 hanyuma hakaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiri 44 n'Ubuganda buhaye indaro 40 abandi bake ACR yemeza ko bahungiye mu bihugu bya Kenya, Malawi, Mozambique, Zambia na Afrika y'Epfo. Ibice 85% ku ijana by'izo mpunzi ziba mu makambi. ACR yibutse ibihugu bibanye kutugana imipaka ku mpunzi z'abarundi no kutagobera abadashaka guhunguka kubikora ku gahato. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa kane sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza rw'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitwariye igihugu cyabo bavuga ko cabanyaza amatongo yabo mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari arusha.
Abo barundi nabo mu muryango userukiwe n'umugabo yitwa Manario Desire yitwa yavuga ko leta y'i Burundi yamunyaza amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka 30 iheze mu gisagara cha Bujumbura ubu ni muri zone Musaga yemeza ko afise n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya Musaga zemeza ko ayo matongo ari gwiwe byatumwe nuko abanyagihugu bahaba nabegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu Burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu gice intambara akabatwara ayo matongo maze akayandika ko kuri uyu wa kane cyateye imari mu gisata cy'iyungururizo cya sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ingingo ya 30 iyo sentare agace kayo ka mbere iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni mu gihe Manario Desire n'umuryango wiwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraheze imyaka itari mike iyo ngingo niyo uburanira Leta y'u Burundi Maitre Nestor Kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere
ijyanye ngo ni nziza ahubwo kuko turafite abantu bari mu bindi bihugu nk'abana ba Manario Desire bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba hariya bari kwasabaza igihugu bari kwasabaza igihugu byacu tubere tubwa kuti aba bajya abantu b'abarundi baba bandi babere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ko bitwarira ibihugu byacu abateguye iteka bavuga yuko ubwira witwarira igihugu utegeza kuba uba muri kimwe muri bihugu twiyo ngigore niyo twemera cyitwa tugira kuti twise ntabyo bavyiza ivuze ni uko iyo ngingo yo kurikizwa Imana yo Desire agahebuzo ko yakoya hebujwe na sentare ya mbere bica bifasha kugira ngo nabajya abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutekano w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu nibadashe birukira ngaha mumva yuko rero tujya ngingo turayemera nishigikigwe niyemezwe bana yo Desire kuko yahebuje ubwa mbere ahebuzwe kuko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza yuko bwayitware ateza kwa aba muri igihugu twasabye kuti niyerekane kuri kimwe cyerekana yuko aba mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kenya nta kihari
nawe biruko uburanira Manario Desire Maitre Donald Deya abona ko aya mategeko yashaje kuri we ntibyumvikana ingene umunyamahanga aba nko mu Burundi yokwemererwa kwitura sentare ya yase hanyuma mu Burundi aba hanze ntiyemeregwe avuga ko byogira ingaruka mbi kuko hari abantu benshi baba canke bariko baravyarira hanze y'akarere ka yase kandi bafitiye amatungo n'ibintu byabo
ikiwa tu wewe ni mwananchi wa moja hizi nchi sita uwe ndani ya nchi yako uwe ndani ya nchi jirani
ati upfa kubura umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho buba mu gihugu ca kure ya karere ufise ingorane bwigezwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentere ni yafatira ku byo mugenzanje yavuze bizoba bisegura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora iburaya n'ahandi bazoba bakomiriwe ibyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu byacu mugihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta nimwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko yagize uwogira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare yayase n'ibyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusange ashyira hamwe abanyafurika y'ubuseruko iyo bari hose
wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
Sentare yatanze kiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo yabasentare hamwe n'ababuranyi bose baronke umwanya wo guca hirya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bwije rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ari bashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Wari prezido wa Zimbabwe Robert Mugabe yeguye ku mirimo ye mu kwezi kwa 11 gushize. Byafunguriye amarembo amizero ku baturage bari bamaze igihe bababaye. Imyaka hafi 40 Mugabe yamaze ku butegetsi yaranzwe n'isenyuka ry'ubukungu bw'igihugu, urugomo n'ubwicanyi, guhonyora amategeko n'uburenganzira bw'ibanze bw'ikiremwa muntu. Mu 2001 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye gufatira ibihano guverinoma ya Zimbabwe birimo ibyo mu rwego rw'imari ku bantu bamwe na bamwe cyangwa se inzego zimwe na zimwe, gukumira ubutwererane mu bya gisirikari no guhagarika ubufatanye butari ubw'ubutabazi kubababaye. Nyamara ariko nk'uko Stephanie Sullivan, ministri wungirije w'ububanyi n'amahanga ku bw'ubusigire ushinzwe Afrika, aherutse kubibwira Inteko Ishinga Amategeko Congress, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje umubano ukomeye n'abaturage ba Zimbabwe. Kuva Zimbabwe ibonye ubwigenge mu 1980, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye inkunga itubutse abaturage ba Zimbabwe mu nzego z'ubuvuzi, ibiribwa, uburezi n'ubukungu. Ariko nta nkunga muri iki gihe ijya muri guverinoma ya Zimbabwe. Madame Sullivan yavuze ko guhindura ubutegetsi muri Zimbabwe bitanga icyizere cy'impinduka zizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira uruhare mu nzego idatangamo inkunga kugeza ubu. Yarashimangiye ati ibi bivuze ko perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa agomba kwerekana koko ko ashaka demokarasi n'iterambere nyaryo kandi rirambye rya Zimbabwe. Politiki ya Amerika yo kwitanga kurushaho isaba ko demokarasi yubahirizwa, amatora anyuze mu mucyo no mu bwisanzure, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'amategeko no gushyiraho uburyo bwo guhahirana no gushora imari mu bwisanzure. Madame Sullivan yaravuze ati Zimbabwe irimo societe civili ikomeye n'amashyaka atari ku butegetsi afite ubunararibonye. Ijwi ryabo bose rigomba kumvikana kugira ngo igihugu kijye mbere. Igisirikare kigomba gusubira mu bigo kikava muri politiki no mu nzego za gisivili za leta. Abakoze ubwicanyi n'abakoreye abasivili andi mabi yose bagomba kubiryozwa hatitaweho amashyaka barimo. Na guverinoma ya Zimbabwe igomba kuvugurura ubukungu bw'igihugu birimo kuziba icyuho kiranga ingengo y'imari ya leta no kurwanya ruswa. Madame Sullivan yashoje agira ati niba Perezida Mnangagwa wa Zimbabwe ashaka gutsura umubano no kubona ubutwererane n'inkunga z'amahanga by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ye igomba kwikubitiro gutangira amavugurura. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye gufasha guverinoma n'abaturage ba Zimbabwe kugira ngo bagere kuri izo mpinduka. Ariko rero inkunga izabishingiye bwa mbere na mbere ku baturage ba Zimbabwe. Dushaka gutera inkunga imigambi yabo yo kugira igihugu cyabo cyiza kurushaho kandi kibifitiye uburyo n'ubushobozi.
Ibyo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashyikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwari ko mukurikirana ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha, aha niho bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu, Radiyo Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.